mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Hano muri studio ya 18 muri kumwe na Jewe Diane na Hazwe Ndongo ibiganiro vy'uno mwanya. Ikaze mwese inshuti bakunzi.
Twabura bipapuro byuzuye ngaha. Kugira to ndubirondeye. Umwanya ngana gusa. Umwanya munini cyane ya no munsi wose wose ari bo. Nk'abantu batandukanye. Cyanke babatama. Ubona nk'ibigo bibanira gusa. Ni barondera abantu babafasha rero barondera bisunze tu.
Iyo ni umwe mu banyagihugu mu gisagara cya Bujumbura mu Burundi adoma ko urutoke tumwe mu tunenge twibonekeje mu kwandika abifuza kuzotora mu gutora ego canke oya kwinyanyurwa ry'ibwirizwa nshingiro bitegekanije mu kwezi kwa gatanu mu gihugu cy'u Burundi. Iyo nkuru iri mu yo tugaruka ko mu kanya mugume ku maradiyo yanyu. Ariko mbanze ndabwire muri make ko imyaka 50 irumanye Dr. Martin Luther King yabaye imboneza ya Amerika mu guharanira gateka kazi na muntu agandaguwe. Martin Luther King yamenyekanye bwa mbere mwaka w'1955 gihe yahamagarira abirabure baba muri Amerika kudakoresha imodoka zunguruza abantu zo mu bwoko bw'amabus mu gisaga muri leta ya Alabama mu munanuko bwa leta z'umwe za Amerika. Yari abitumwe n'agashavu k'ingene abirabure bakumirwa muri iyo miduga yu ibakumirwa muri iyo miduga yunguruza abantu mwaka 1963. Martin Luther King mu myerekano yariko ibera aha Washington DC yarashikirije ijambo ryatumye akundwa cyane yise I have a dream, ndafise indoto mu rurimi rw'Ikirundi. Nyuma y'umwaka umwe gusa avuze iryo jambo, Martin Luther King yaronkejwe agashimwe kitiriwe Nobel. Ico gihe itegeko rikomeye ryubahiriza uburenganzira bw'abirabure ryace ritorwa. Yahavuye ariko agandagurwa bamurashe ku igenekerezo rya kane ukwezi kwa kane mwaka w'1964 muri leta ya Tennessee, aho yari yagiye gufata mu mugongo abakozi b'abirabure bakura umucafu bariko basaba guhabwa umushahara ungana n'uwabandi. Ukwicwa kwiwe kwafashwe nko kwimukumira kugira ngo ntabandanye ahagararira gateka kabirabure. Kinshasa yifuza ko mwaka 2020 umurwi wa ONU uri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva mwaka 1999 uzoba wavuye mu gihugu. Hivyo vyashikirijwe kuno wa kabiri n'umushikiranganje migenderanire n'ayandi makungu Leonard Che Okitundu nyuma y'indwi ONU hiyongeye uwundi mwaka murwi wa MONUSCO. Mu kiganiro yahaye amenyesha makuru mu rwa mukuru Kinshasa, Che Okitundu yagize ati ndugure twa mugina twaramenyesheje inama ya ONU ijeje umutekano ko nyuma y'ico kiringo uwo murwi wa MONUSCO uzoca utangura gutahuka. Nyuma y'imyaka 20 umaze mu gihugu cacu, umushikiranganje yongeye kwibutsa ko igihugu ciwe kitazokwitaba inama y'abafasha itegekanijwe i Geneve ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa kane izo birongowe na ONU hamwe n'umuryango umwe bwa Buraya. Kinshasa ibona ko ONU hamwe n'amashamwe atanga imfashanyo akoresha imvugo ndenzangero mu kuvuga uko ibintu bitari mu ntara za Tanganyika, Kivu yo mu Burundi, yo mu Bumanuko hamwe na Kasai. Perezida wa Leta Zunze Amerika Donald Trump kuno wa kabiri yongeye kuvuga ko yipfuza gukura abasirikare biwe muri Siriya. Imvugo ihushanye niyashikirijwe n'abasirikare bakomeye hamwe n'abahanuzi biwe bamwegereye batinya ko kuvayo bihuta vyoha intsinzi ya diplomasiya na gisirikare ibihugu vy'Uburusiya na Irani. Trump yavuze majambo yiwe ati igihe kirageze twaratsinze bihagije umuhari wa Leta ya Kiislam, tuzotsinda gisirikare wariwe wese ariko harageze gutaha muhira. Ivyo yabishikije mu kiganiro yahaye amenyesha makuru mu biro vyiwe vya White House mu gihe we yemeza ko hageze gukura abasirikare muri Siriya. Abajeje ico kibazo muri leta yiwe bavuga ko Amerika ifise umugambi wo kuguma bacungereye umutekano mu bice batse umwansi gushika habaye ibiganiro birongowe na ONU kandi bishigikiwe n'abanyaburaya bizoba bigamije gufasha abanyesiriya kwiyunga. radio ijwi ry'Amerika murayumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Ahandi mushobora kumva ibiganiro byacu ni ku rugaga rwa internet kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com na ku rugaga rwa Facebook adresse yacu ni vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara
nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherere ku gatumba nikambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ndabahe ikaze nshuti bakunzi kumusugira kabiri hamanitswe intonde zabiyandikishije kugira ngo baze bitabe amatora yo guhinyanyura ibwizwa nshingiro n'amatora yo gushiraho inzego zirongora igihugu. Mu gatondo cyo kuri wa gatatu hari hakiri ibanza bitari bwaheze kumanika izo ntonde abanyagihugu baza kuraba imyidogo n'imyishi kuko bahamara umwanya utari muto mu gihe bakirwa n'umuntu umwe gusa. Umwisha makuru w'ijwi rya Amerika Raymond Zimana yazungurutse araturabira uko vyifashe.
Hamwe aho twaciye mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu ntibari bwaheze kumanika intonde zose zabiyandikishije kugira baze kwitabe amatora. Eka naho bari bahejeje hari ikibazo cyo kwakira abakeneye gukosorerwa amakosa babonye ku mwidondoro wabo. Iyindi ngorane nuko bigoye kubona izina ry'umuntu. Abanyagihugu ijwi rya Amerika ryasanze mu bibanza bitandukanye basaba abafasha abatazi gusoma no kwandika kugira umuntu akoresha umwanya muto muri ico gikorwa no kongereza abakozi muri ivyo bibanza.
Hajewe bisaba vyeyi ntibitse baraje ntibibonye ubona yuko bazoca batabwa ubuguma bwabo canke bwabo hene bwabo ngo basubiye kujya gutonda abandikisha ka ntigikundi cyo umwanya. Hari haba speakera ku mwanya badafise umwanya wo gutakaza kandi ubenshi abanyeshuri nkabikorera hariho nk'abadandaza none nk'ubu ntakaje umwanya kuza kurondera rasiyo y'abantu ubu nje gutonda hana kuza gushiraho benshi n'imiburi nka batatu cyangwa batanu none se amara y'igihugu
cyangwa abafasha bafasha ngo tazi gusoma guharuye nk'ubu buri wese bavuga ko rondera izi nimero
cyuharure ibipapuro byuzuye ngaha kugira utonde ubirondera ibi ni mwanya ngana gusa mwanya munini cyane ngiyano ku munsi wose wo utakibona nk'abantu babatama kazi cyangwa babatama ubona nk'ibigo bibondera gute ni barondera abantu babafasha babarondera bisunze tu ikati kurondera izina cyane.
Urongoye umugwi ujeje gutunganya amatora muri komine Muha aremeza ko hari impapuro zitari bwamanikwe mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu kubera ibura ry'ibikoresho naho yemeza ko hari n'abanyagihugu batibona kuko batazi gusoma no kwandika.
Ariho amasantre na cyane cyane nk'amasantre usanga yegereye ku mpera z'igisagara usanga yaranditse abantu benshi rero abanyagihugu bwa mbere harabibura bivanye n'uko batazi kuraba kuri izo ntonde. Hanyuma ikigira kabiri hariho abantu intonde ari nyinshi twabahaye scotch mugabo zigaca zihera bigashika usanga ntibaraheza kumanika byose rero bamwe muri abo harabibura bivanye n'uko batazi kuraba. Hari nabi nabagira unebwe go kuraba gacha bagenda hari nabo rero sanga kobera ko scotch zabaheranye tukabimenya duterje bagasanga hariyo nkino nk'impapuro nka zibiri zitatu batari bwa manike ugasanga umuntu ari kuri zo mpapuro.
Adolphe Nshimirimana arongoye sesimuha asaba abanyagihugu kuza bibangikanije agapapuro biyandikishirije ko kugira borohereze ubakira narijya ari umwe gusa mu kibanza.
Sanzu uko byari bimeze nuko yateza kubanza ko kwafisha agaheza hanyuma agaca abona gukosora mu gihe abene igihugu bamenye kwiraba neza ntibyari bigoye mugabe ikibazo nuko kuntu usanga kwe kwa ari umwe nyene kuri sante nkuko biteguwe kuntu umunyagihugu aguma kenera ko wa muntu nyene yamwanditse ari waza kumurabira no bica bigomba kumugora nico gituma rero duhimiriza abene igihugu kugira ngo bazane kaga papuro biyandikishije kugira ngo biborohere kuko ari wenyene kuko kubwira ati genda urabizi nimero za kano gapapuro biyandikishije ko biroroshe.
Kiretse izo ngorane umunyagihugu twasanze muri mine mukaza yemeza ko atazo kwitabira ico gikorwa kuko yiyandikishirije ruguru iminsi nayo akaba ari mike.
Sinashobora kwandikisha ngaha mu gisaga ca Bujumbura ko ari vyaje kunda kora ruguru avyaye ngombwa ko nca nyandikishiriza ruguru ariko rero ko twandikishije ruguru tubona ko bigoye kugira umuntu nk'ubu yasubiye kuronka andi makipasa kuranga hi Bujumbura kwa sura kuduga hariya mi 4 jours aje kurako ko harimo amahinyu cyo baramwanditse neza tubona ko bigoye nibaza ko umuntu ashobora gutelefona abari hafi kuri tele bakamurabira bidakunze naho ntakundi yokata umuntu ashobora kuzosima kaja kwitora kamunya ntabyo bitokunda gasanga harimo akagwane karimo ntakundi bizogenda ababijeje bazabigikwiriye
igikorwa cyo gusuzuma kwa mazina yabiyandikishije yanditswe neza cyatanguye kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya gatatu kwezi kwa kane kikazorangira ku igenekerezo rya gatandatu kwezi kwa kane 2018 umugujeje gutunganya amatora seni wemeza kwizo ntonde fata kibanza zihejeje gusuzumwa zizoca zisubira muri seni kugira hasoke intonde ntabanduka zabazo kwitaba amatora ya kamaramaka mu kwezi kwa gatano 2018 n'amatora y'umwaka w'ibihumbi 2020 yo gushyiraho inzego z'igihugu I Bujumbura Remozimana ijwi rya Amerika.
Remozimana urakoze tukiri mu gihugu cyo Burundi abanyagihugu barema isoko ya Gitanga yo muri komini Rango yo mu ntara ya Kayanza basaba ko yo kubakirwa ni mu gihe nko muri kino gihe c'imvura abadandaza bashobora kuremura ibidandazwa kukuburaho bavyanda umenyesha makuru ijwi rya Amerika Diane Ndonse yanyarukiye yo kuturabira uko vyifashe.
Aha ni ku isoko ya Gitanga iri muri komine Rango mu ntara ya Kayanza iri mu buraruko bw'igihugu isoko ishokamwo ibifungurwa ivyambagwa ibitungwa hamwe n'ibindi byankenerwa ku bantu ibi bidandazwa byinshi byanzwe hasi kubera ko isoko itubakiye hari abiyungunganije barubaka uturambi kugira ntibande hasi uyu mutamakazi ariko adandaza amavoka ndabona wewe atashoboye kubaka karambi
yambo mahoro
we washoye
yego ndeko ndagusha mbuko ntamaherari
none ko kwandiye hasi
none ko atameza dufise
mukayubaka simbona hari kibanza
ntariyo twoshobora batatugiriye
abo bandi simbona biyubaki
abo batanga amahera barubakishije ndatwe ngaho biduha twokubakisha bakatugira gatanda
gatanda ari cyo kokungura
oya nico kimwe mugo aha hasi mu mvura ntaho bitugora kubera imvura iki hajamwa ipfu nyene
none imvura iguye bigenza gute
tuja tufuka tugashya nkaho hatabaho
nawe ugacuca
cyanja kugama aho apimira
imvura isa nihise ariko ibidandazwa bimwe bimwe ntibisubira kudandazwa kukubura aho byandwa kubera ko hasi huzuye ibishanga aha twovuga nk'uburo amasaka hamwe n'ifu uyu mudandaza duhuye ariko ava mu isoko ivyo ni vyo muremuranye
ni nibyo turemuranye
nibiki mwari mwashobora
bwa rubura rubura bwa nabwo ntashobora kuresa sikirepe mu mazi
rero wagiye bukuremereye n'ubutashe bukuremereye
ntashe bundemereye nyene turiko turadandaza imvura ihise ntidusubira kudandaza kubera yajya amazi acatega ucuremura ariko isoko yubakiye imvura ihise ubandanya imvura iba isoko iba yubakiye imvura ihise ubandanya udandaza ibidandaza byawe ariko ugenda urabijya soko ni mu kiyaya imvura ihise amazi aratega cyane ucuremura ugacita
amakuru dukura muri Rango avuga ko isoko imaze imyaka hafi 40 idandarizwamo itubakiye isoko bivugwa ko ifasha amakomine nka Kiganda Bukeye na Mbuye yo mu ntara ya Muramvya ihanurubibe ni intara ya Kayanza abanyagihugu bavuga ko ahanini ifasha cyane cyane ababa muri komine Mbuye kuko iri ku rubibe rw'iyo komine hamwe na komine Rango uyu munyagihugu atubwira ko ibafasha cyane kuko komine Rango ifite ibyimbugwa byinshi
kurabona umuntu uzaya muri Rango twe n'ukuri tutareko turahisha harabye ibintu byinshi zerekeye ibyintu by'ibifungugo nko mu bihe by'iki bagafata bakatera nk'intuza nk'imbuto ku ntuza yakumicamo bakemera bakitanga bakazivomera mu gihe ziriko zirera ngaho mu isoko ziboneka ku bwishi bigashika nabo ngaho umuntu uze mu komine Mbuye zabukeye zarutegama bakaza n'amakinga imidu uga ibintu nyene by'ivyuma bakaza kuyora ibintu ngaho umuntu uzaya mu isoko kubera biba biriko biboneka kubwije
kubwivyo abanyagihugu basaba ku isoko yo kubakirwa mu buryo bwa kijambere
urumbi barakuye gucanye n'abanyene bakaraba ico badufasha kugira iyo soko bayubakire kuraza abantu niba ntidushobora ibyimbugwa bimwe ari abantu bashobora ibyimbugwa bitinya imvura tushobora kwanda ahantu hamaze kujora
burya ni ibyiza mu bintu byinshi kandi biva muri komine Rango abantu bazi no baba bava mu buke cyangwa bava za Muramvya baza gusumira ngaho mu Gitanga cyo gituma abantu beshi bahiruka hari ibintu byinshi bata kuhagurira muri komine Rango havinjya nyinshi
uyu mudandaza abona ko hamwe komine Mbuye yo kubaka isoko byo iteza imbere mu by'ubutunzi
ikintu nyamukuru komine mbuye ni turondera ikibanza cyiza turi misoko ngaha natwe tukure ni soko ngaha kandi ahantu heza dushobore natwe kugira nte kwiteza imbere duteze imbere na komine kubanya gihugu iyo tubonye aha muri mbuye ataya soko dufise tubandanya twigira muri rango ngaha ariko komine mbuye mu gihe twereke ikibanza cyiza ngaha twese tuzobandanya muri komine mbuye natwe twiteze imbere
amakuru dukura muri komine rango nuko isoko ya gitanga ishobora kuba iri mu masoko yinjiza amafaranga menshi muri komine ayo dukura muri komine mbuye nayo nuko hari umugambi wo kubaka isoko muri yo komine ariko ijwi rya Amerika ntiryashoboye kuronka indongozi z'ayo makomine kugira ngo batange umuco mu ntara ya Kayanza Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 no kuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya n'ikiganiro iwanyu mu ntara naho dukubitire mu gihugu cy'u Rwanda aho abanyagihugu wo mu murenge wa Gahini mu karere ka Kayonza mu burasirazuba bw'u Rwanda bararira ayo kwarika kwera ubutegetsi buriko burabarandurira imirima mu gikorwa cyo kubaka amabarabara mashasha ubuyobozi bw'u murenge wa Gahini babwabwiye ijwi rya Amerika ko ari igikorwa buriko burakora bwumvikanye ko n'abanyagihugu menyesha amakuru ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa ara dufitiye ibindi kuri ino nkuru
mu byukuri ni ibintu by'urukoza soni bambwiye ngo angango bari ibeshye ngo nta gikorwa ngo ninongere minge ngende bazise ndongera ntere ibirayi bingane gutya ndongera sinjye gusaba imbuto muri tubura kandi giye cyo guhinga cyararangiye nibaza nakore iki
umwe mu baturage wo mu murenge wa Gahini mu karere ka Kayonza muri centre y'ubucuruzi izwi ku izina rya video arereka ijwi rya Amerika ibirayi by'ubutegetsi bwatishijemo imihanda uyu kimwe n'abandi muri video bararira yo kwareka kubereye imihanda bavuga ko ubutegetsi bwayinyujije mu myaka yabo butabateguje
nta kuntu wafata amasaka arenze ibikiro niba ari kilometero hariya kuva hariya ujya hariya ku muntu umwe bakarimbura bagajugunya hariya ariko buriya baraduhemukiye buriya bagomba kureka iyo myaka ikavamwo mu kwezi kwa gatandatu noneho bakatubwira ati noneho tujye guca ya mihanda
imyaka barandura ijwi rya Amerika yabonye ni amasaka intoki ibirayi ibijumba n'ibindi uyu muturage waravuga ko n'ubusanzwe ikibanza tuyemo bari barakinyujijemo ibiraro bibiri bitwara amazi ndetse bubakamo ivomo rusange aravuga ko asanuregetse kandi kwiye imihanda ije kumusonga ibyo yita karengane kuko nta ngurane ku butaka n'imyaka ye
bagarutse bacishijemo umuhanda ngira rubine ahangaha yahagiyemo ni ya leta ni y'abaturage bose urabibona hano hiri ntago nigize nishyirwa nta nigiceri cy'icumi mwamwe leta byabarakarengane idatufashije abanyarwanda bashaka yuko umuntu azajya asinzirira hehe ku muhanda yishwe n'inzara bakajya bataragura umurambo umuntu yapfuye kuko nta kintu kintu kibutunga
aba baturage baganiriye n'ijwi rya Amerika bavuga ko ubutegetsi bwa Kayonza bwabamenyesheje iby'igishushanyo mbonera mu 2016 bumva ko hari ahateganijwe imihanda kuva ubwo kugeza ubu ngo nta yandi makuru baherukaga kukerekeranye n'iyi mihanda
kandi mu by'ukuri ushinzwe ubutaka ku murenge abuza abaturage no kubaka ngo hari imihanda bazabanze bameze bamenyaho izaca ariko niyabuza abaturage guhinga noneje ubundi rero bije biza nk'ibintu by'inzaduka nk'agashya ubu abayobozi barimo baraduhumuriza ariko mwihangane ni ibikorwa byanyu tukikiriza kuko nta kundi twabigenza ariko suko tubikunze
abaturage baremberanywa n'ubutegetsi bidasubirwaho kwiye imihanda bari gukora igamije iterambere ariko bakavuga ko bagombye kuba barategujwe ntibahinga ibizarandurwa bagakomeza gushimangira icyo bita karengane
twebwe tubifata nk'akarengane kuko niba bavuga ngo ubuyobozi n'ubwo abaturage kandi bukorera abaturage noneho ubuyobozi bwo bugashyira ibikorwa nk'ibi mu myaka y'abaturage butabagishije inama urumva atari akarengane nge numva mbere yuko ibi ngibi bikorwa bakabaye barabanje bakatugisha inama tukamenya icyo gukora tukabasaba ngo ya fumbire yacu ya myaka yacu twakuye muri tubura ese zishyurwa n'umurenge zishyurwa na karere
harabasana bamaze kwakira ibiri ko bari ko hari nabo bikigoye nk'umuhinzi w'ibirayi uvuga ko bacishije umuhanda mu birayi byaburaga iminsi mike ngo abisarure kandi igishushanyo mbonera ngo siko cyabigennye uyu muturage n'akababaro kenshi yabwijwe irya Amerika ko yatunguwe no kumva rwiyemezamiri muri gukora imihanda amubwira ko ashobora kongera gutera ibindi birayi nyuma yo kurandura ibyari bigiye kwera kuko ngo basanze baribeshye mu guhinga yari yarafashe amafumbire n'imbuto ku ideni agomba kuzishyura
mu byukuri ni ibintu by'urukoza soni bambwiye ngo angango baribeshye ngo nta gikorwa ngo ninongere minge ngende bazise ndongera ntere ibirayi bingane gutya ndongera sinje gusaba imbuto muri tubura kandi giye cyo guhinga cyararangiye nkibaza nakore mu byukuri ibintu ibi bintu bireba ibi ngibi ni ikibazo ibi ni ikibazo kurimbuza imyaka ingaho ibi birayi birangana n'ibi ngibi biteye ibi ngibi byakaba ari ibirayi byeze twakoresheje ifumbire mva Rwanda dukoresha ifumbire y'imborera ibi ngibi ni ibintu bazatwishyuza ubu se ubuyobozi buzadufasha kwishyura
twashatse kumenya icyo ubutegetsi bwa Kayonza bubivugaho maze Meya Jean Claude Murenzi ntiyitabye telefone ntiyanasubiza ubutumwa bugufi twamwoherereje Vice Meya ushinzwe ubukungu n'iterambere ry'akarere Madame Consore Uwibambe we yari yatubwiye ko ari mu nama ku masaha yadusezeranije ntiyongera kwitaba telefone twabajije bwana Joseph Rukeribuga umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gahini avuga ko ari gahunda igamije kwagura imijyi muri Kayonza n'uwa video urimo yavuze ko mu gukora iyi mihanda babanje kubiganiraho n'abaturage mbere y'ibyumweru bitatu bwana Rukeribuga yavuze ko ku myaka bari kurandura nta ngurane bateganije kuko abaturage aribo bisabiye iyi mihanda muri ihanganira umurongo wa telefone utarumeze neza
ku bijyanye rero n'imyaka birumvikana kuko niba ari ahantu hari gucibwa umuhanda koko hari umuntu wenda wagiye mu imyaka bishoboka ko iyo myaka kuko iba yarangiye ariko mbere yuko twakisha umuhanda nyiri umurima arabanza akabyumva akabyemera iyo atabyemeye uwo muhanda ntabwo tuwaca urumva ni gahunda y'igihugu ni gahunda ya leta ntabwo rero ari ibintu dukora wenda ngo tugurije guhohotera umuturage oya utabyemeye ntabwo umuhanda uhaciye
kuba ubutaka bwabo bushobora kugenderamo bwose umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gahini aravuga ko bazabiganiraho n'akarere bakareba ko babagendera ingurane
ubutaka bwatwawe bwose icyo gihe uwo muntu tumushyira ku rutonde tukazavuga n'akarere bareba ko hari ingurane yazabona ariko ubusanzwe muri ubu kwagura imihanda kuko biri mu nyungu z'abaturage cyane n'iyi mihanda abaturage ubwabo ni nabo baba banayisabira
bamwe mu b'imihanda yaciye mu butaka bwabo bakavuga ko bafite impungenge zo kuzakomeza gusorera ubutaka kuko bwakabaye mu gihe ibikorwa rusange byabwimariye
gutu umuntu azakomeza gusorera ahantu adatunze niba ufite ahantu hafite metero 12 bagatwaraho metero 9 siba gusigiye metero 6 hagati ahandi hasigaye wahakoze iki
kuri iki bwana Rukeribuga avuga ko buri muturage imihanda izaca mu butaka bwe yarasanze abusorera asabwa kujya ku murenge bakamuha ibyangombwa by'ubutaka bishya bigaragaza ingano y'ubutaka agomba kujya asorera iyi mihanda iri gukorwa bagura umujyi wa video izabireshya n'ibirometero 4 na metero 200 umwe mu bari gukoresha imihanda yabwijwe irya Amerika ko ari gahunda iriho mu karere ka Kayonza hose ntiyabuze gufata icyo yita amakosa yose ngo yegeke ku butegetsi mu nzego zibanze butabujije abaturage mbere kose ngo be guhinga kuko mu yindi mirenge ngo barabateguje akabagira ubusajwe irya Amerika ikayonza mu burasirazuba bw'u Rwanda
muri isanga ni ikiganiro cy'irya irya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi irya Amerika
kandi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda
Jendi mngitagala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta z'ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ijwi ry'Amerika tuko dusa nk'abasozera ikiganiro ariko imbere y'uko duhana gahindukira inkuru imwivugwa mu makambi impunzi z'Abarundi zo mu ikambi ya Rusenda muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo zirashima intambwe zigeze ko zo kwikemurira utubazo dutandukanye inseguro turayumva mu nkuru twateguriye n'umenyesha makuru ijwi ry'Amerika muri Kongo Vidastengabo
Bimaze kuba umuco ku mpunzi z'abarundi ziba mu nkambi yo mu Rusenda kugana ahakorera abaserukira impunzi muri iyi nkambi, hanyuma bakicara hamwe kugira ngo bakemure ibibazo biba bibaraje inshinga mbere yuko babijyana mu gipolisi gikorera muri iyo nkambi. Emmanuel Ntirampeba ari mu itsinda rishinzwe gukemura amakimbirane mu nkambi yo mu Rusenda.
Turakira imanza zitandukanye, umuntu araza akakubwira cyo genda afite ikibazo na mugenzi wanje, iki niki niki ari kibazo c'amatati y'amakarata, ari kibazo c'ugushwana umugabo n'umugore, ari bibazo bitandukanye by'ububanyi ko ndengeye akarimbi wagize gute ibintu nk'ibyo oyo. Ashitse ngaha duca duhamagaza wa wundi mugenzi wiwe, ashitse tukabahereza isango uwo munsi ashitse, wa wundi yareze akagerageza kuvuga ikibazo ciwe, tukabaza wa wundi nawe wundi bareze ko yokwiregura akagerageza kwiregura. Ari naho rero tumaze kubumviriza tukababaza tubazo dutandukanye kugira tumenye ukuri ari bikenewe, kuko hari gihe bavuga ati twe dukeneye impanuro, hari nabandi bavuga ati dukeneye ko tuburana by'ukuri burubanza. Ubwo go rubanza rero duca dusaba ibyabona byabona bimaze gushika bikagerageza gusigura uko byagenze, ari naho rero duca tubabwira ati muje hanze umwe wese kuko abafise ibyo yasabye, tukicara uko turi ngaha turi batanu bane tukumvikana natwe umwe wese akavuga ati tukamenyerera aho duhagarariye ingingo twisunze y'imibano gusa impanuro, bari tubabwira ati umwe wese yo kwitwara ukundi nawe yo kwitwara.
Birori Franke numwe mu mpunzi zo mu nkambi yo mu Rusenda twasanze yaza ikirego ciwe kuri komite y'inkambi, nawe ashima gahunda abaserukira inkambi bashizeho uburyo ibafasha mu gukemura ibibazo batarinze kubijyana mu gipolisi.
Nukuri muri make turashimira cyane komite mbere byaje bije umuntu mugambi uzahageze ukumvikanisha izino mpunzi ziri hano kubijyanye n'amatati bagize neza, ubu imanza ntija kuri polisi zidahereye mu batware badutwara hagati mu ikambi. Nukuri ukubishuka kose baragerageza biragenda neza nta chamira na ngwane zibamo, mu gihe twobasaba ngo hoba hariho amakosa amwe bakora, oya nta makosa bakora ariho. Icyo turashimira nukuri batunganiriza bose atawange atawangura atamwana n'ikinono, tugasaba ko uyu mutima wo kumvikanisha impunzi bene Burundi bene wabo zabananya zahora gutyo myaka yose.
Nubwo impunzi nyinshi zihutira gutura komite y'inkambi ibibazo byazo, hari n'izindi nazo zifashisha abapfumu kugira ngo bazikemurire ibibazo biba biri hagati yazo.
Uwo nyene nakeka ko ariwe nahaye ko gakarata yambwiye ngo anjane ku mupfumu aranjana. Umupfumu ntacyo yamariye mugabe nase yamarangi 10,000. Uyo mupfumu yarambariye ngo urabona ngaha ngo haboheye uwundi muntu, ngo numva rero ngo wawe ntako nomuboha ngo kandi haboheye uwundi. Ngo ni maka mbanze mbohoru ya haboheye ngo hama mbashe mboho uwo muntu ngo yakwibye ngo akakarata kawe kaboneke. Umupfumu mbonye binaniranye niko kwitura komite directeur kugira ngo urebe ukuntu twumviriza noronka akakarata kabantu.
Mu gihe impunzi nyinshi zigenda zishikiriza inteko y'inkambi ibibazo byazo, Byangandora Christian uhagarariye inteko y'abacyamaza mu nkambi yo mu Rusenda aza bishiramwe rya seri ko ryaba ubufasha kuko bakoresha umwanya munini mu guca imansa zifitiye impunzi akamaro.
Tugasaba ko bodufata mu mugongo bakaturonsa n'agasabune kuko utonda imbere y'abantu utamesu yagahuzu ntugire ngo biraryoha, ariko kubera ta buryo dutonda uko nyene kubera ta buryo tukirirwa inzara uko nyene urumva nivyo nkamwe byose kabakiyumvira ico gikorwa dukora ko ari ciza bakiyumvira ko kiriko kirafasha impunzi muri rusangi je nibinza ko baba bakoze neza hama natwe tukabinezererwa tukumva ko turiko turakora twisanzuye.
Iyi gahunda yo gukemura ibibazo by'impunzi abagize komite y'inkambi bakora kabari imanza bataza bata nk'imanza z'abantu baba bafashe ku ngufu ndetse n'abandi baba batemagura. Bidatse Ngabo kubwijwi rya Amerika mu Rusenda aho mu ntara kivuye amajyepfo.
Bidatse Ngabo arakenewe no kuri we duce dusozerera ikiganiro rwanyu mu ntara cuno musa, ariko imbere ko duhana gahindukira ndabwire muri make ko abigisha muri za kaminuza za leta muri Kenya batanguye yigeregere bavuga ko itagira iherezo, abarimu basaba amafaranga leta yemeye kubungira ariko ntiyabishira mu ngiro. Abanyeshuri basigura ko yigegeregere ibatesha umwanya bigatuma bate baguheza umwaka abandi bagateba kwandika ibitabo byo kurangiza amashuri. Inkuru dukesha umenyesha makuru juri ya Amerika Nairobi Eloge Wirikaneza, tukaza kwigaruka ko makuru yacu yo hanyuma Ayo makuru rero mushobora kuza kuyumva igihe cy'isaha 12 aho tuza kwibanda cyane ku makuru avugwa mu Burundi igihe cy'isaha imwe n'igice naho tuza kubashikiriza makuru azo barambuye avugwa ku isi na cyane cyane muri Afrika. Ibindi biganiro turatumiriye mu ncuti bakunzi ni biganiro bitandukanye muri byo harimo ikiganiro muri Sanga muza gukurikira kuva ku isaha 10 gushika ku isaha 11 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda. Ico gihe mugenzi wacu ejo ni Mukankusi araza kugaruka kuvyerekeye igituntu ni gihe igihugu cy'u Rwanda n'u Burundi bariko barahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya igituntu. Nuko rero ncuti bakunzi mururanirwe mu banyu no mu vyanyu Macbill ya Bero na Diane nahazwe twari kumwe tutasize inyuma ingenieur adufashe mu hinga bw'ivyuma twemi tuyifurize umunsi mwiza.
Avec VOA Afrique.